Ahoboneka abana bakoresha ibikorwa by'inguvu ni cyane cyane aho babumba amatafari. Ahenshi uharenganye ubona abana bariko bimba bongera biremeka ibumba ryo kumbamwa amatafari, ahandi ugasanga abo bana bariko biremeka amatafari baje gupakira imiduga. Mu ishyirahamwe Sojepaye Burundi riharanira agateka k'abana bavuga ko atari bibi ku mwana akora udukorwa dusanzwe two gufasha ababyeyi muhira, ariko bomurinda ibikorwa bivuna. Radislas Niyongabo aserukira Sojepaye Burundi mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi.
Mwisanzwe nitwanka ko umwana akora udukogwa two muhira, udukogwa ko kunganira ababyeyi, ibikogwa bitamuvuna, ibikogwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe, nukuri ibyo bikogwa umwana yategezwa kubikora, kuko ntiwamureresha ubunebwe, ntiwamureka ngo akure ari tambuka uzino. Nicyo gituma bizwi birekuwe n'amategeko, twebwe turabishyigikiye. Mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye, bariko barabakoresha kugira ngo baronke akayiniforme, ugaca usanga rero babajanye mu bikorwa bibarurisha ibikorwa bibarengeye cyane. Ibyo rero ugaca usanga ni ibikorwa bimurengeye kandi atamyaka afise yo kubikora.
Bamwe mu bavyeyi baremeza ko bazi ko abana babo bakoresha ibikorwa bivuna, ariko bakavuga ko biva ku bukene buri mu miryango. Uyu ni umwe mu bavyeyi afite abana bakoreshwa muri bene ivyo bikorwa, yemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Abana sibo bijana agenda usanzwe ubiyitse ashobora kuvuga ati ejo ndoja guhinika mato gusoma amatafari ahanaka, hanyuma bakasomba basombye ku mugoroba rero bakabahemba udufaranga twabonye baba bakoreye, hanyuma ukabona ataha ubwitse agisida mba hakundi kiyumba bana n'ubukene umuntu abafise rugira ariko yo kuyungura umwe amana yo kuyunguruza zaratubwenye ugasanga arakuye nk'akantu kingira kamara ntushobora kuyumvira yuko umwana ashobora kumubwira ingaruka mbi afite imyaka nka 11 ashobora gusoma nk'amatafari nk'amajana 2 cyangwa amajana 3 abona ashobora gusoma kafara n'ukuntu umwana bangana n'inguvu afise.
Muri Sojepaye barafite icyo basaba ababyeyi nk'abo. Radislas Niyongabo wo muri Sojepaye Burundi amenyesha ko hari n'abana bamaze kwitaba Imana baguye mu birombwe bimbamwe amatafari, agasaba leta guhagurukira ico kibazo.
Nk'akarorero notanga ngaha nyene muri Gitega hariho ku musozi bita Rutoke haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri ivyo aho hantu nyene basanzwe bagira amatafari. Uwo mwana yaziziki aho bimba ayo matafari, umutekano wabo bana umutekano urakwiye. Bijya bimbamwo amatafari ni birombwe bininiya cyane ku buryo n'umwana aguyemo acahirayo agapfa, ari nabyo byabaye. Nosahanura rero na leta ko yoza iragenzura ibyo bikorwa aho bikorerwa, ntihagire uhava yikika mu kiza ngo akoreshe abo bana. Bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga twintica ntikize, kugira ngo bungukebo menshi batinya gukoresha abantu bakuze. Mwibaza yuko ari urukundo abantu bakuze, mwibaza yuko babuze bafise imyaka 16 irenga bashobora gukora ibyo bikorwa bariko barakoresha abo bana.
Amashirahamwe aharanira agateka k'abana abona ko abavyeyi bari bakwiye kumenya ko ibikorwa nk'ivyo bicinyiza agateka k'umwana bikamwicirana kazoza. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.